Bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi, ubusuma, injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi.
Kuko tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali.
Mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye, zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi. Tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano. Muri icyo gikorwa twarafashe abantu barenga 90, abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73. Turakora amatohoza, abo dusanganye amakosa baca bajyanwa kuri sentare, abandi tukabasubiza mu nkambi. Hari n'abandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi, n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo.
Aba Barundi wawili tuliwarudisha kwao, Abanyarwanda batatu pia nao tuliwarudisha kwao.
Muri icyo kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajyanwa gucibwa imanza muri sena ya komine Kibondo. Muri bo abagabo ni 70, abakenyezi ni 3 gusa, bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko. Yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamayibonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi, hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango. Gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Kenshi abafungwa bahohoterwa, bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa. Ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi atamakuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu bushe butandukanye mu ntara ya Kigoma.
Washobora kurenga inkambi gusa ukigaruka ujya mwonga bita ndoroga ukabura fashwa mugabo ako kubaza ikinyuma kimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho
aganda dushitse mu nzira baradufata ngo muri Abarundi, baradukubita ati ngaha nta Barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi ngo Abarundi mugume mu nkambi nyene. Baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki? Hiyo ntibapokeza tuvuga ati baradupokeza mugane badupokeza bidakwiye.
Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwinshi cyane, kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara, bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe. Mu gitondo ugiye kuyikora ku bajejwe inzego baraguhakanira ko atamuntu baherutse kuza gutora mu iyo zone n'iyo viraje ko atayobaze.
Ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa, gufungwa, kubirirwa irengero no kwicwa byama byabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose, gutyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu
hano. N'umugabo nk'ubu namwe ndabufise n'ibikomere bamufatiye hiyo baramurekura bamushinga 50 bari babiri bo baca 65. Ubundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira urumva ntankuri twebwe sinzi ngiye kubaho.
Induta twebwe ngaho inkambi y'Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango.
Mu bitegire bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye, bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.